Iri n'Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse shuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ku wa gatanu itariki 28 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2017. Kuri mikoro muri kumwe na Fidèle Niyongabo.
Birabujijwe kumenyekanisha ibyavuye mu matora aho mwabibonye igihe komisiyo y'igihugu y'amatora itarabimenyekanisha yonyine.
Uyo ni Kalisa Mbanda, perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda, mu nama yagiranye n'abarorerezi b'amatora.
Matora ntagomba gutanga amabwiriza. Ni ryari rero izaba inama? Nimba amabwiriza, ni ryari azaba amabwiriza ntaba inama? Turagira ngo mutubwire ukuntu bizagenda.
Uyo nawe ni umwe mu barorerezi b'amatora. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avuga hirya no hino, tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Fidèle, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa Afrika. Umutambukanyi umukuru w'igihugu cya Zimbabwe Grace Mugabe yasabye Perezida Mugabe ubu afise imyaka 93 ko yogena wenyene uzomusubirira. Ivyo Grace Mugabe hasanzwe azwi ko nk'umuntu afise ivyifuzo byo kuyobora igihugu yabitangaje aho yari mu muhari w'abakenyezi bari mu mugambwe uri ku butegetsi za NUPF iharare ku mugwa mukuru wa Zimbabwe. Ikinyamakuru gikorera muri Zimbabwe ZBC yacatangaje ko uwo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu yavuze ko Perezida Mugabe afise uburenganzira bwo kugena uzomusubirira mu mabanga yo kurongora igihugu kandi ko ijambo ryiwe atawurivuguriza. Perezida Mugabe atwara igihugu cya Zimbabwe kuva kikukiye mu 1980 gushika ubu hakaba ataravuga uwushobora kuzomusubirira. No muri kino gihe umugambwe wiwe urangwamwo impari z'urutavana ko zawuciyemwo imigwi. Igihugu c'Ubutaliyano gitekanya kurungika ubwato bw'ingwano buzofasha abajejwe gucungera umutekano ku rubibe rwa Libya ahasanzwe haca bimukira baharugwa mu bihumbi binjira muri ico gihugu. Paolo Gentiloni, umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano, yatangaje kuri uyu wa kane ko ivyo bishobora kuzofasha gutorera umuti ikibazo c'abimukira kimaze amezi atari make kiraje ishinga ibihugu vya Buraya. Kuva mu ntango z'uyu mwaka Ubutaliyano bumaze kwakira abimukira bashika ku 100,000 baturutse muri Afrika, Asia y'Epfo hamwe n'ibihugu vy'Abarabu. Ikibazo c'abimukira carateye kandi impari zitari nke hagati y'igihugu c'Ubutaliyano n'ibindi bihugu vy'Uburayi, bivuye ko Ubutaliyano bwidogera ivyo bihugu ko bitagifasha kwakira abo bimukira, mu gihe kandi bamwe muri bo bamenyesha ko bipfuza gushirwa mu bindi bihugu kuri uwo mugabane atari Ubutaliyano. Abashingamateka ba Leta Zunze za Amerika bemeje ingingo ijanye no gufatira ibihano ibihugu vy'Uburusiya, Irani na Korea ya Ruguru. Ubu iyo ngingo ikaba yarungitswe imbere y'umukuru w'igihugu kugira ayemeze. Abakenguza amateka bemeje iyo ngingo ku munsi wa kane. Abashika kuri 98 nibo bayemeje, kuri babiri bayihakanye. Naye abashinga amateka bayemeje bashika ku 419 kuri batatu bayihakanye. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya arahakana ibirego biri ku Burusiya, akongera akiyamiriza ivyo bihano. Yagabishije ko ashobora nawe gufata izindi ngingo, yamara ntiyavuze izo arizo. Ibihano bitekanije gufatirwa Uburusiya vyerekeye amahingurira atari make y'Uburusiya. Ivyo bishobora gutuma ubutunzi bw'icyo gihugu buhungabana. Perezida Trump asanzwe atemera ivyo bihano, yamara ingingo y'iteko ryega ivyo bihano yarashikiwe cyane n'abashinga amateka cyo kimwe n'abakenguza amateka, bikazotuma atoroherwa kuyihakana. General Mark Milley ayoboye igisirikare cha Amerika yemeza ko ubuhinga Korea ya Ruguru iriko irakoresha mu guhingura ibigwanisho vya misile bushobora gutera imbere mu buryo bwihuta kurusha uko babiziga. Ivyo General Milley yabivugiye mu kigo National Press Club kiri hano i Washington DC kuri uyu wa kane. Ni mu gihe Korea ya Ruguru yariko irahimbaza isabukuru ryo kwibuka aho intambara yari yatanguye mu 1950 yahera. Mila yabwiye abari aho ko Korea ya Ruguru iteye ubwoba kandi ko bigenda bikomera uko iminsi yigira imbere. Mu ntango z'uku kwezi Korea ya Ruguru yatangaje ko yahejeje ibikorwa byayo bya mbere byo kugerageza misile balistiki ishobora kugenda umwanya muremure. Umwe mu bahinga akaba yaratangaje ko iyo misile ishobora gushikira amareta ya Amerika ari mu burengero nka Alaska na Hawaii. Abategetsi mu gisirikare cya Amerika batangaje ko ari ibintu batari bwabone muri kahise. Kuri wa kane hari amakuru yavuga ko mu gihe Korea ya Ruguru yari kirahimbaza iryo sabukuru yari gushobora gutera izindi misile. Nyamara ayo makenga yahavuye aherera mu kuyaga. Igipolisi cya Israel cyatanye mu mitwe n'abanyagihugu ba Palestina kuri uyu wa kane hanze y'ikibanza cy'Eranda kiri mu gisagara cya Yerusalemu, inyuma y'aho abanyisraeli bakuriyeho ibikoresho bari bahashize byo gucungera umutekano mu ntango z'uku kwezi. Abanyepalestina bateye amabuye abapolisi ba Israeli imbere y'uko nabo babashwiragizamwo ivyuka byakira. Ishyirahamwe rijejo gutabara Croissant Rouge rya Palestina rivuga ko abanyepalestina bashika kwijana bakomerekeye muri iyo mishamirano hamwe n'abakubiswe cyo kimwe n'abatewe amasasu atari ayukuri. Croissant Rouge ivuga ko abenshi muri abo bavunitse amagufa. Iyo mishamirano yatanguye inyuma y'aho abarongozi b'idini rya Isilamu batangiye uruhusha ku bayoboke babo bwo kwinjira muri icyo kibanza cy'Eranda kuba bakagarariza ingingo z'umutekano zagifatiwe. Tubuse ko Israel yakomeje izo ngingo z'umutekano inyuma y'aho habereye igitero ku itariki 14 z'ukwezi kw'indwi. Icyo gitero kikaba cyahitanye abapolisi babiri ba Israel.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu mwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yabujije abarorerezi b'amatora kwivanga muri politike z'igihugu. Abarorerezi barenga ku 1,300 baturutse mu gihugu imbere no hanze bagiranye inama na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora babuzwa kwivanga mu bikorwa by'amatora no kubangamira kugenda neza kwayo matora, kandi bakirinda gutangaza ibyavuye mu matora mbere yuko iyo komisiyo ibitangaza. Ibindi kuri inkuru turabishyikizwa n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Harabura iminsi 7 gusa ngo abanyarwanda batore umukuru w'igihugu ugomba kubayobora mu myaka 7 iri imbere. Profesori Kalisa Mbando uyobora komisiyo y'igihugu y'amatora kuri wa kane yakiriye indorerezi azibwira ko zibujijwe kwivanga muri politike y'igihugu. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko komisiyo ayobora imaze kwakira indorerezi zirenga 1,300 zirimo 920 zikomoka imbere mu gihugu na 414 b'abanyamahanga. Izo ndorerezi inyinshi zituruka mu miryango itagengwa na leta ikorera mu Rwanda, ihuriro ry'imitwe ya politike ikorera mu Rwanda, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse n'abaturuka muri za ambasade zinyuranye. Izi ndorerezi zabwiwe ibyo zigomba kwirinda mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe tariki ya 3 n'iya 4 z'ukwezi kwa 8. Kalisa Mbanda.
Ikindi ni ukwirinda gushaka kubogama ariko imigendekere y'amatora. Yes, ikindi ni ukutivanga no mu bindi byose bikorwa mu gihugu bitarebana n'amatora. Kuko muri indorerezi z'amatora, muri indorerezi za politiki yo mu Rwanda, birabujijwe kwinjirana mu cyumba cy'amatora intwaro iyo ari yo yose. Birabujijwe guha amabwiriza abayobora amatora. Birabujijwe gufotora mu cyumba cy'itora cyangwa se bikorwa bijyanye no kurinda umutekano w'igihugu. Birabujijwe kumenyekanisha ibyavuye mu matora aho mwabibonye igihe komisiyo y'igihugu y'amatora itarabimenyekanisha yonyine.
Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko indorerezi zibujijwe gukora ibyatuma amatora atagenda neza. Indorerezi nazo zabajije bimwe mu byo zifuzaga kumenya, cyane cyane uruhare rwazo mu migendekere myiza y'amatora.
Indorerezi ni ryari ijya inama ryari? Ese ni mbere y'amatora? Ese ni mu gihe cy'amatora? Ese ni nyuma yaho?
Wavuze uti nk'umunyarwanda n'indangagaciro y'umunyarwanda ni uko yajya inama. Ariko ubundi mwanya mu matora ntabwo ugomba gutanga amabwiriza. Ni ryari rero izaba inama? Niba amabwiriza ni ryari azaba amabwiriza ntaba inama? Turagira ngo mutubwire ukuntu bizagenda.
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yakuriye inzira ku murimo izo ndererezi izisaba kutazagira uruhare na rumwe zigira mu matora usibye kwandika ibyo zabonye. Uyu ni komiseri Uwera Pelagi.
Ariko uretse muri raporo ku munsi w'itora ibintu byose yabonye no kubyandika hanyuma akazabishyira muri raporo, iyo raporo tukayifashisha natwe nk'abantu bo muri komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Ni ikibazo tujya tugirana n'indorerezi, nuko hari indorerezi zikibagirwa ko yabaye indorerezi igahinduka komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Ni inshingano za komisiyo y'Igihugu y'Amatora biri no mu itegeko. Nta muntu wundi ufite inshingano zo kuyobora amatora uretse komisiyo y'Igihugu y'Amatora.
Izi ndorerezi zisabwa gutanga raporo yazo muri komisiyo y'amatora mu gihe kitarenze iminsi 60 amatora arangiye, kandi zikayitegura zizirikana umwihariko w'u Rwanda. Perezida Paul Kagame wenda kurangiza manda ya kabiri yarahiye kuyobora imanda igiye gusozwa tariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 2010 akazayirangiza kuri iyi tariki, n'ubundi itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 2017. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ivuga ko izarara itangaje ishusho y'ibyavuye mu matora, itangaze by'agateganyo ibyavuye matora tariki ya 9 z'ukwezi kwa 8, hanyuma tariki ya 16 z'ukwezi kwa 8 hamenyekana ibyavuye matora mu buryo bwa ndakuka. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ivuga ko izakoresha amafaranga agera kuri miliyari 6 na miliyoni 800, ivuga ko umunyarwanda wese uzatora agenewe hafi idolari rimwe. Ingengo y'imari ingana na 98% yatanzwe na Leta y'u Rwanda, mu gihe yasigaye 2% yatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umuno tumwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko wemeje kuzorungika abarorerezi bigenga mu matora y'imirije mu bihugu vy'u Rwanda na Kenya. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru dufitiye ari Arusha.
Igituma umuryango wa Afrika y'Ubuseruko washimye kurungika umugwi w'indorerezi mu matora yo mu Rwanda hamwe no muri Kenya no kwihweza ko ibihugu byose bigize uwo muryango byubahiriza intwaro ya demokarasi nk'uko bivugwa n'inama shikiranganje y'uwo muryango. Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja atwariye inama shikiranganje amenyesha ko ageze ko uwo muryango wicungerera ibibera mu bihugu biwugize, ibyiza canke ibibi bikamenyekana.
You must understand that one of the pillars of the East African community is that we must have democratic governments.
Ati mabwirizwa gutahura ko imwe mu nkingi zigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ari uko tubwirizwa kugira intwaro zubakiye kuri demokarasi ariyo ntwaro rusangi, tukagenzura ko ibihugu byose bivyubahiriza kugira ngo twibone igihugu kidakwije karanga ko kuba muri uyu muryango. Nimba rimwe mu nkingi rero birumvikana ko ari akazi kacu ko kuraba neza no gucungera ibiba mu matora mu bihugu bitandukanye bya yase. Erega twamye tuziginze kuva kera twiteze ko abandi baza kuducungerera ibibi wacu, baba bavuye Buraya, Amerika n'ahandi henshi, ariko nawe ubu turakuze kugira ngo twibeko.
When will you self check yourself? I think we are mature.
Wasanzwe ari cegera cha kabiri cyo mushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Buganda yatangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuwo mugwi w'indorerezi wamaze gutangura akazi kawo k'imyiteguro. Kuri we amatora yo mu Rwanda guhera ku itariki 3 gushika 4 z'ukwezi k'8 hamwe no muri Kenya itariki 8 z'ukwezi k'8 nyene hazogera izo ndorerezi zamaze kurungikwa.
That team is already on the ground. It's going to monitor what is going on in Rwanda.
Ati umugwi w'abantu batari bake uramaze kujaho mbere watanguye ikivi, bazoja kuraba no gucungera ibibera mu matora mu gihugu cy'u Rwanda, abandi bazoja gucungera amatora muri Kenya. Ivyo bazoshira mu byegeranyo byabo inyuma y'igikorwa bizoba nk'icigwa ku bindi bihugu by'aka karere. Ego nivyo tuzokwigira no ku byegeranyo by'abandi baturutse mu bindi bihugu, ariko uwo mugwi wa yase uzocungera amatora ni nk'icirore cyo kwirabira natwe ibiba mu bihugu byacu aho kubwirwa n'abandi ibyabereye mu nzi wacu.
I never ask to check ourselves.
umuryango wa Afrika y'ubuseruko warumaze gucungera amatora ahatari yake harimo no mu Burundi mu mwaka w'2015 ariko ivyegeranyo byabo ntivyavuzwe ko rumwe n'abanyapolitike batandukanye mu Burundi gushika ubu abamaze kwemeza ko batazurungika indorerezi z'amatora mu Rwanda n'ishami ry'ubumwe bwa Buraya gusa Pierre Clavin inkuru yarusha ku bwiju rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung. Ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni iyawe, radio yacu.
Ishirahamwe PASEM rihamagarira igipolisi cy'u Burundi kumenyekanisha itegeko rishasha rikigenga iryo shirahamwe, ribona ko ivyo vyotuma hagabanuka amakosa akogwa n'igipolisi mu gihe abantu bose bomenya ivyo inzego zitandukanye z'igipolisi zirekuriwe. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yakurikiye ikiganiro mukuru wa PASEM Faustin Ndikumana yahaye abamenyesha makuru ejo ku munsi wa kane i Bujumbura.
Iryo tegeko rishasha rigenga igipolisi cy'u Burundi ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza ku itariki ya 20 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ishirahamwe PASEM rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashe kwiterambere rirama, ryemeza ko ingingo ziri muri iryo tegeko ari nziza cane zishobora gutuma igipolisi gikora cubahiza ubwigenge bwa kiremwa muntu n'abanyagihugu bakaciyumvamo kurusha. Faustin Ndikumana umukuru wa PASEM:
muri iryo tegeko ritorana kaze bavuga bati yuko twiza kumva ko ugwe w'igipolisi rizo kugendera ku mategeko gukingira abanyagihugu n'icyo bita liberté individuelle, yuko igipolisi kiri au service y'abanyagihugu, ko abanyagihugu igipolisi za gukorera kwibwirizwa nshingiro n'amategeko yose mpuzamakungu ajanye n'idakataya kazi na muntu u Burundi bwateko igikubu bakavuga neza kandi yuko n'ibyo gukoresha ingufu vyitondegwa kugira barabe yuko babikenewe. Hari ahandi indi article ya 311 yivuga yuko ipolisi ntigishobora gukorana cyangwa cyereka ko ifite preference mu kazi kacu ku mugambi kanaka cyangwa imihari ibiyukomokako. Hariyo article 310 ivuga neza ko bibujijwe torture guhohotera agataya kazi na muntu, hagashakurikira n'iyindi ivuga yuko umupolisi ayikupabiri ibintu by'amavirato de bazoro macava mu gipolisi bacamirukana. Ikindi gikomeye ugitohoza y'ivya police judiciaire de parquet niyihabwa ubasha ukurikira ibi byo gutohoza icyaha mu iryo tegeko.
Ariko iryo tegeko Ndikumana asanga ritama ryubahirizwa atanga karorero.
Uburi hari igihe uyumvira ati none gutohoza abiye kuri we bane na bane. Difference hagati y'abategeza gutohoza ibya hagati y'aba ofisi de police judiciaire n'abatumva ngo service national de renseignement ububasha bwamwe n'abandi bugarukira he. Cyo ni kibazo batuzi turavye abari kuri gutohoza ibya bafitiye n'ubuhinga ni iki. Ugasanga abantu rero batamenya aho bagarukiriza, utusanga habaye des excès d'osere, ugasanga abantu biri mabi, ugasanga abantu ko barakoresha ibyo gupfuga kumbure ku nyungu zabo canke n'ibindi. Iyo umuntu atabwatijiwe nje ndabijeje imbere amategeko nije ndabibaza ama service de renseignement ajejwe kuburira na tretamaka hageze gutohoza ivyaha ofisi de police judiciaire umva aya mategeko ari clair. Ifo rero yuko ivyo vyigishwa abantu batarabitarahinduza ingendo bikabibahinduza rika kenshi nuko nkaya mategeko asohoka abantu ntibabimenye.
Umukuru wa PASEM ahamagara inzego zibijejwe kugisekeza ryo kwigisha iteka rishasha rigenga igipolisi, anavuga ko inyifato y'igipolisi akenshi yerekana ishusho y'igihugu
ngendo ntirahinduka. Kandi urabona ko bitarakurikizwa byinshi, hari amategeko ubona ko igipolisi ingene ipana ministeri publike. Ibyo nibyo dushaka ko jisitema nyine bitangura gukorerwaho kugira bihinduke. Donc twateye akamo kuri itegeko ryobanza rikigishwa bakamenya ibirimo, bakamenya ko umupolisi nyine turutiye par exemple ibujijwe. Bavuga ngo mu gipolisi yuko bategeza kurikiza amakonvensiyo urundi bwose bwashyize ko amategeko ayo makonvensiyo burya araza burya aramaze kwigishwa ubwo ikintu cyo gituma gikogwa n'ukire kuri nyonyi na mategeko hanyuma cyononya akapira responsibility wenyene kubera amateka y'impore kandi yakibonye n'amateka y'amugicagiceza gikora acononya akapira na responsibility aho rero yabiri ko birafasha n'ukuvuga rero abahinga bo bakona ko by'intwari bere babwira ati bugi igihugu cyose kenshi kugira ubu n'ubuseriye bwacu indicator ninge mu police yigenza haje mu police ingene yigenza mu gihugu kanaka ucubona ubuseriye igihugu n'amarita kwiba mu gihugu niyo indicator ya mbere
igipolisi cyo Burundi cigenga ngisata gifite ubushikira nganje gikubukira bwite cyashinzwe mu mwaka wa 2005 imbere yaho cyakubukira ubushikira nganje bw'intwara yo hagati mu gihugu kigizwe n'abahoze mu migwi yagwanya leta hamwe n'abahoze b'abajandarume n'abapolisi b'igihugu abatutsi n'abahutu bose bategerezwa guserukirwa ku rugero rungana rw'ibice 50% nk'uko bitekanywa n'amasezerano ya Arusha Itegeko rishasha rigenga igipolisi ryaje guhinyanya uryo mu mwaka w'2005 Roger Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri ya Colorado leta z'umuntu z'Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
ibiganiro vya radio ijwi ry'Amerika Washington DC mu kinundi n'ikinyarwanda birabandanya kubera ibifungurwa vyahora bitangwa ku barwayi bagendana umugera wa sida vyabuze mu ntara ya Gitega abo barwayi bavuga ko atagikozwe bagiye gusinzikara abo barwayi bavuga ko abasinzikaye ari abakenyezi bibungenze n'abafisa abana b'inzoya kuko bavuga ko n'ibifungurwa mu isoko byagumye bizimvye naho ari mwici ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana
Abo bagendana umugira wa sida mu ntara ya Gitega babwiye ijwi rya Amerika ko bahanzwe no kubura ibifungurwa bahora baronswa n'amashirahamwe abakurikirana mu mashirahamwe yahora abafasha mu kubaha izo mfungurwa hejuru yo kubaha imiti yo gupfupfaza bavuga ko ibyo bifungurwa byahora bitangwa n'ishirahamwe gita y'ibifungurwa ku isi PAM iryo shirahamwe naryo rikabaciye iminsi ryarahagaritse kubaha ibyo bifungurwa Jean Claude Twagirayezu umuhuza w'ibikorwa mu ishirahamwe gita abagendana umugira wa sida SWA igisata gikorera mu ntara ya Gitega aratubwira uko byifashe
icyo kibazo kira hari nkuko tubibona natwebwe baratwitura turi bakakubwira cyane cyane bariko barafata umuti ko badafungura ugasanga nkiyo turi ko turagira ibipimo byo kuraba abantu ingene imigeri igenda iraduga mu mubiri uri kurabaza harimo bakubwira yuko ari kubera ibintu byo kubura ico bafungura ico kibazo rero si by'imbeshere ni by'ukuri abatwitura turabona yuko harimo bafata umuti kandi bakawufatira no kudafungura.
Jean Claude Twagirayezu aravuga uko ivyo bifungurwa vyatangwa nk'ifashanyo vyagiye biragabanuka uko imyaka yagiye iragenda.
Mu myaka y'ibihumbi 2009 ishirahamwe rijejwe ivyifunguro ku isi ryaradufasha. Icyo gihe umuntu wese atanguye umuti ugupfufaza yabafise ni funguro. Kwa muha mu nyuma mugabo byagiye biragabanuka ne gushika naho dusanga turi ko dufasha abakenyezi gusaba ariko rujya mugambi okukingira umwana kugira ntavukane mugera biratinda nko mu myaka y'ibihumbi 2016 hoho icyo kikorwa nticigeze gikorwa ngaha mu kigo cyo gufasha abantu mu bijyanye n'ingaburo
muganga makuru atanimpagaritse arongoye umugambi wo kurwanya sida mwishyiramwe gita y'ineza y'abana SOS mu ntara ya Gitega aremeza ko habaye ikibazo giturutse kwibura ry'ibyo bifungurwa
Nufuka yuko hari ingaruka zabaye cyane cyane kuvyerekeye ibyo kuronka uburyo bwo gufasha nk'abantu badafise ko ingwara zo gufungura nabi bagendana umugera kubera yuko turakwije hafi umwaka n'inuzo twadukwije hafi umwaka n'inuzo tutaronka izo fashanyo kuko kare twaca dufashwa n'uburyo twahabwa n'abagiraneza bari baraduhaye babereke icyo gihe rero bimaze kuba barakwima karenge na leta bikagabanuka pa mu ntere kibizana twaca twitaho abana gusa abakuze n'abakarindi kiretse uwo binaneranye gose tukabona ko byahanse nibwo twaje dushiramo tukurira abo dufasha
karindi ya kanehure aserukira urunani rw'abagendana mugira wa sida mu ntara ya Gitega arafisi cyatsaba kubw'abagwayi aserukira
ico dusaba yuko twovugwa neza hanyuma rero haboneke nutwo dufungurwa twahora turamira abantu cyane cyane nk'abakenyezi usanga arabafakazi abandi nabo gasanga bari ibungenze nabo gasanga nabakenyezi n'ukuri bantaho nikora kandi gaha mu gisagara ca Gitega baragwiriye
Serine Lum ajeje programme mwishiramwe PAM avuga ko abagwayi bo kuyangana gato ahamenyesha ko PAM ifashanije n'ikigega mpuzamakungu for mondial bagire basubire gufasha abagwayi babicije mugambi wa leta n'ishiramwe gitayimbabare kuri waruje mu Burundi Serine Lum aremeza ko hari habaye ikibazo giturutse kubaho rabafasha iryo shiramwe mu kubaho buryo ariko akamenyesha ko batangwe ngiki bifungurwa mu bubiko bw'amashirahamwe yahora atanga ibyo bifungurwa kubagendana umugera wa sida abagendana umugera wa sida mu ntara ya Gitega bakurikiranwa n'amashirahamwe yihaye kugwanya ico kiza bangana n'ibihumbi 400 dufatiye ku bitigiri dukura mu gisata ca leta kijeje kugwanya umugera wa sida mu bushikiranganji bubijejwe igitega hagati mu Burundi Fide d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amerika irashima ingingo ya ONU yo gufatira ibihano abasirikare ba leta ya Siriya bo ku rwego rwo hejuru hamwe n'abahinga bagize uruhara mu guhingura no gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire ku basivile babitumwe na Perezida Bashar al-Assad. Ivyo bihano ku bahinga umunani mu kigo c'ubumenyi n'ubushakashatsi hamwe n'abasirikare umunani bikurikiye ibindi bihano vyashikirijwe na Amerika n'ibindi bihugu bicuditse mu ntumbero yo gutuma urutoki leta ya Assad kuba iriko irarengera ku masezerano ya ONU abuze ikoreshwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire ku bene gihugu. Ibitero nk'ivyo n'akarerero k'ibitero vyagizwe mu ntara ya Idlib mu kwezi kwa kane ishirahamwe riharanira iziririzwa ry'ibigwanisho byicisha imyuka mibi rivuga ko ivyo vyuka bibi vyakoreshejwe muri ico gitero cishe abantu 82 harimo n'abana. Amerika n'ibindi biro vy'iperereza vy'ibindi bihugu bivuga ko ari ubutegetsi bwa Assad bwabikoze. ONU ivuga ko no mu 2016 hari ibitero byakoreshejwe ivyuka bibi. Ivyo bihano bitanzwe bifata amatungo y'abanyesiriya 6 bikongera bikaba ku burenganzira bwo kugira ingendo. Amerika yiteguriye kugabanya ibitigiri by'abasivile bageramiye ubuzima muri Siriya, ikongera ikiyemeza gukorana n'Uburusiya na Yorodaniya mu gufasha ibijanye n'amasezerano yo gushira ibigwanisho hasi hamwe no gutabara imbabare mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu cya Siriya. Yamara Uburusiya bushigikiye leta ya Siriya muri iyi ntambara. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Rex Tillerson yavuze ko amasezerano hagati ya Amerika n'Uburusiya yabaye ikimenyetso cya mbere cy'uko ibyo bihugu byempi bishobora gukorana muri Siriya. Yavuze ko yizera ko bishobora no kwibonekeza mu yandi masezerano yo gushira ibigwanisho hasi mu gihugu cyose cya Siriya. Yamara yavuze ashimitse yuko leta ya Assad yataye agaciro mu makungu. Avuga ati, twibaza ko bizogorana kugira ngo baronke imfashanyo zo gutabara imbabare kimwe n'imfashanyo zo gusubira kubaka igihugu kuko atakwizera kunini kuzoba kuri muri leta ya Assad. Uko Assad azogenda, avuga ati, ntibiramenyekana neza. Tereso nakongera avuga ati, uko tubibona nuko muri iryo hinduka rya politike hazoba kwitandukanya n'umuryango wa Assad.
Ibyo byari ijambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwari muduteza amatwi ibiganiro n'amakuru twatubafite kuri isaha ahaniyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi nimutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.